Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vuga Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi. Nebo Jeanie Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Impunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania barataka ibibazo by'amazu ashaje n'ibyerekeye isuku nke bishobora kubakururira indwara.
Ziri mu kugwa hasi. Kindi nacyo gitangaje ni uko kila plot imwe batanga ihema rimwe. Mbishyitse na nyine ukarironga.
Ayimvura iguye irutahira mu nzu duca tuca ngaho nyine tukitura tukayitega nta kundi. Imihana itatu ine usanga dusangiwe simwe.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi. Nubwo bataka ariko bamwe mu Barundi bari mu buhungiro baravuga ko batiteguye gutaha nubwo Perezida mushya w'u Burundi aherutse gusaba impunzi z'Abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka bakubaka igihugu. Malawi nayo ifite Perezida mushya, umutekano ni wose. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Tubanze rero tubagezeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriye kandi turagezwaho na Thomas Kamirindi.
Duhere mu Burundi, aho Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye yaraye yashyizeho guverinoma ye ya mbere nk'uko bigaragara ku iteka. We na Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni bashyizeho umukono ejo ku cyumweru. Iyi leta igizwe n'abaminisitiri 15, batanu bari basanzwe muri guverinoma: n'uw'imari ya leta, uw'uburezi, uw'ubuzima, uw'ibidukikije n'uw'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba EAC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ni mushya, ni Ambassadeur Albert Shingiro wari usanzwe ahagarariye u Burundi mu muryango w'abibumbye. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano wa Rubanda nawe ni mushya, ni Commissaire de Police Chef Gervais Ndirakobuca uri ku rwego rwa Generali, kimwe na Minisitiri w'Intebe Bunyoni nawe ari mu Barundi bafatiwe ibihano n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babarega guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu nawe ni mushya kandi ni n'umusivile, ni Ingenieur Alain Tribert Mutabazi wari usanzwe ari guverineri w'intara ya Kirundo. Nk'uko kaminuza yazobereye mu by'indwara zandura Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitangaza, isi yaraye irengeje umubare w'abantu miliyoni 10 banduye virusi ya corona cyangwa COVID-19. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga, abanduye muri iki gihugu barenga miliyoni 2.5, abamaze gupfa basaga 125,000 ku bantu barenga 500,000 COVID-19 imaze kwica ku isi yose, kandi imibare ntitinda kwiyongera buri kanya. Hagati aho, ejo bundi kuwa gatandatu, abaririmbyi b'ibyamamare ku isi bakoze igitaramo ku ikoranabuhanga kigamije gukusanya amafaranga yo kugoboka abakene ku isi muri ibi bihe bikomeye bya COVID-19. Aba baririmbyi barimo Abanyamerika Jennifer Hudson, Miley Cyrus na Usher, itorero Coldplay ryo mu Bwongereza, Umunyakanada Justin Bieber n'Umunyakolombiyakazi Shakira. Bashoboye gukusanya amadolari miliyari 7 nk'uko babitangaje. Uyu mugambi wateguwe n'icyamamare mu bya sinema Umunyamerika Dwayne Johnson bakunze kwita The Rock, n'umuryango udaharanira inyungu wiyemeje kurwanya ubukene ku isi witwa Global Citizen, ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe iki gitaramo cyarimo kiba, abakuru b'ibihugu bitandukanye nabo bari mu nama ku ikoranabuhanga yateguwe na Global Citizen ifatanyije n'inama nshingwabikorwa y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi byiyunze Commission Européenne mu Gifaransa. Aba bakuru b'ibihugu barimo wa Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Nouvelle-Zélande, El Salvador, Suède, Afrika y'Epfo na Barbade. Muteza matukira adijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye muri Afrika by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari umwuka mubi muri leta. Ministri w'intebe Sylvestre Ilunga avuga ko guverinoma ye ishobora kwegura. Intandaro n'ifatwa rya ministri w'ubutabera Celestin Tunga. Kwa gatandatu abashinjacyaha b'urukiko rusesa imanza bamutaye muri yombi bamumarana amasaha make bamuha ata ibibazo nyuma yarerekuwe arataha nta dossier bamukoreye. Mu itangazo yakize ahagaragara ministri w'intebe avuga ko ibi ari ibintu bikomeye byari bitarabaho na rimwe kandi ko bishobora guhungabanya guverinoma n'izindi nzego z'ubutegetsi. Asaba president Tshisekedi kubaha abaministri hakurikijwe amategeko. Ati nta numwe muri bo ugomba kujyanwa mu bucamanza kubera ibitekerezo bye yatangiye mu ruhame mu nama y'abaministri. Aha Sylvestre Ilunga aratunga urutoki intonganya zabaye kuwa gatanu mu nama y'abaministri nk'uko ibiro ntangazamakuru bitandukanye bibyemeza hagati ya president Tshisekedi na ministre Tunga bapfa kutumvikana ku mushinga wo kuvugurura ubucamanza. Muri Malawi igihugu cy'abaturage miliyoni 18 umukuru w'igihugu mushya Lazarus Chakwera ejo yari imitswe mu mirimo ye. Chakwera afite imyaka 65 y'amavuko, amaze imyaka 7 ayoboye ishyaka MCP ryategetse igihugu imyaka 30 rikiri rimwe rukumbi ku ngoma ya Kamuzu Banda kuva mu 1964 kugera mu 1994. Lazarus Chakwera afite manda y'imyaka 5 yatsinze perezida ucyuye igihe Peter Mutharika mu matora. Muri Libani ministri w'ububanyi n'amahanga Nassif Hiti yahamagaje ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Beirut umutegarugori Dorothy Shia ngo amwitabe kuri uyu wa mbere saa 9 bari ku isaha imwe no mu Rwanda no mu Burundi. Ibinyamakuru byo muri Libani bivuga ko ashaka kumwiyama kubera ko ngo yivanga mu bibazo bwite bya Libani. Kuwa gatanu w'iki cyumweru kirangiye Madame Shia yagiranye ikiganiro na television yo mu gihugu cy'Abarabu Arabia Saudite yitwa Al Hadad avuga ko imyitwarire ya Hezbollah ibangamiye iterambere ry'ubukungu bwa Libani bugeze aharindimuka muri iki gihe. Yongeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gufatira ibihano abafatanya na Hezbollah. Hezbollah ni umutwe ufite igice cy'igisirikare n'igice cya politiki niyo ikomeye muri guverinoma ya Libani. Dusoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho polisi y'umujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky rwagati mu gihugu ivuga ko yarayitaye muri yombi umuntu ikekaho kurasa mu baturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana urugomo rwa polisi kubirabura yateguwe na Black Lives Matter bishatse gusobanura ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Imyigaragambyo yabaye ejo bundi kwa gatandatu mu mugoroba nk'uko polisi ibisobanura. Uyu nguyu warashe yitwa Steven Nelson Lopez yishe umuntu umwe mu bigaragambyaga.
Thomas Kamirindi urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 mu gitondo. Mushobora kandi no kumva ibiganiro byacu binyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nk'uko mwari mubyumvise mu nkuru mugenzi wacu Thomas Kamirindi amaze kubagezaho, perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yashyizeho guverinoma ye ya mbere. Ni leta igizwe n'abaministri 15. Batanu bari basanzwe muri guverinoma. Murabumva mu ijwi rya Jean Claude Karerwa Ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Umushanganji ajiri nwari wakati mugihugu umutekano niterambe rusangi ni komiser do police chef Ngirakucha Gervas. Engineer Alain Tribert Mutabazi agenywe kurongo umushanganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba. Umupasoni Nibizi Janine agenywe kumushanganji w'ubutungane. Ambassadeur Shingiro Ruberuto agenywe kumushikiranganje imigenderanire no gufashanya mu iterambere. Dr Ndihokubwayo Domisio agenywe kurongora umushikiranganje kwigega cha leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Dr Banyanyimbona Gasupari agenywe kurongora umushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Dr Tadeo Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Dr Rurema Deogide agenywe kurongora umushikiranganje bw'u rimi ubworozi n'ibidukikije. Sangani umwami Deogracias ajejwe ubushikiranganje bw'inyubakwa ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro. Umufasoni Domina Banyankimbona agenywe kumushikiranganje w'akazi n'abakozi ba leta. Engineer Uwizeye Burahimu agenywe kumushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Umushingamateka Ndabaneze Makurata agenywe kumushikiranganje w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinga n'ingenzi. Ambassadeur Nibigira Ezekiel agenywe kumushikiranganje ajeje gukurikirana yinjira ry'u Burundi umujyango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama. Umufasoni Sabushinike Merida agenywe kumushikiranganje ugushigikirana imibano n'iterambere bidakumira. Umufasoni Nijimbere Maria Chantal agenywe kumushikiranganje ugutumatumana kw'amakuru, ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyeshamakuru.
Amakuru yacu yo mu karere k'ibyaga bigari tuyahereye kuyerekeye impunzi z'abarundi. Duhere muri Tanzania. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri icyo gihugu cya Tanzania zugarijwe n'ikibazo cy'amazu amaze igihe kirekire yarashaje kimwe n'imisarane, aho usanga imiryango irenga itanu ikoresha umusarane umwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovin yagiye mu nkambi ya Nyarugusu adutegurira inkuru ikurikira.
Ikibazo cy'amazu adashemeye mu nkambi ya Nyarugusu hanini kiri mu mazone y'icyenda, 11, 12 na 13. Biraboneka neza yuko amashyirahamwe yagenewe igikorwa cyo gusanura amazu adakorera cyane muri ayo mazone kubera ari inyuma y'ayandi, kandi abarongozi bakuru iyo bajya gutembera badakunze kuyacamwo. Ubw'iyo mpamvu bakunze gusanurira abatuye ku ibarabara gusa. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ry'Amerika zivuga yuko hari bamwe mu bageze mu zabukuru basanurirwa, ariko ikibazo kiracyari kinini muri iyo nkambi ya Nyarugusu.
Twana kwitwa ni ibibazo tumaze zone z'inyuma, igice cya zone y'icyenda, igice cya zone y'11, zone y'12 yose na zone y'13. Ariko iyo dusanirwa nk'izindi mpunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu, ndetse aho binateye n'isoni, twebwe hari inzu nkeya zisanuye z'abatishoboye imwe imwe, ituzi yuko batangana pfa ku nkambi yose isanuye turatanga.
Nabari bazironse rya mbere zarabaye nabi, zakuswe n'izuba, zakuswe n'imvura, mpakazi raononekara. None ubu turiko turahangayika inzu zirimo kugwa hasi. Kindi nacyo gitangaje ni uko kila plot imwe batanga ihema rimwe. Ntibarabati ufite umuryango ngana gute, wewe niryo hema mbishitse naryo nyine ukarironka. Umva ibibazo ni byinshi, kandi imvura uko yatasuye itasuye nabi, umunsi ku munsi iragwa kuzuba mu ijoro.
Basigaye inzu kuzibonye niko zimetse, hari imvura iyiguye irutahira mu nzu, tuca tuca ngaho nyine tukitura tukayitega nta kundi. Ibibazo dufise kabisa ni byinshi, umaze kubona imvura iguye guherera ko ntiwobura ibibazo kabisa, ahubwo n'ingora nimba byoshoboka mwogiye mukatubariza hari imbere ukuntu bimetse, ko twaragiye kwa Jude Zone turamubwira ibibazo dufise, aratwandika mugabo twarayiteze ko tworonka mahema nk'abandi. N'ubu turacyarindiriye.
Ikibazo cy'amawese nacyo ni kimwe mu bihangayishije impunzi, ni mu gihe bagikoresha amawese rusangi, kuko usanga imiryango igera itanu ikoresha iwese rimwe. Ubw'iyo mpamvu impunzi ziridoga yuko zizohava zigwara indwara zifatiye ku isuku rike, cyane cyane muri iki gihe cy'imvura.
Urabibona kweri itwarete ntitubonye uko zibonye niko zimeze, ahubwo nibara ucume ngo twe ntituri nk'abandi. Iki gice cy'izore y'icyenda, iki gice kitasanuriwe inzu z'amabati n'amawese baciye batwibagira, barabonye nyine ko ataho dufise tuba abacyabona nuko no kwihagarika ko bidakwiye amawese kabisa ratugora nkubu atari bake dukoresha amawese rusangi tu imihani 13 usanga dusangiwe simwe na ya magwara yisukurike urashobora guhagararira isuku umuga jusanga ujya mu banyi wawe nawo ntiyabyifatishemo neza ucusanga ari hatari kabisa icyo kibazo kiratugora ni ngorane ni hatari
turashobora kwishyura amatwa yate rusangi y'amawese rusangi usanga muri ingo zibiri zitatu zine mpaka gushika kuri zitanu na zitandatu gusa musanga yitwa rating usanga n'isuku rigoye gukurikirana kandi mwaze ku isuku ari kirumara ntabwo dutunzwe n'imasi ingene tutara tutayicwa n'iziyangwara z'isuku twanze amatwa rete twagiye gusa kugira adaha amasirabu yakosanze gushyirako batubwiye ngo byaraheze ngo mpaka ku mwaka uza ngo zindi budget twagowe twagowe cyane
ahubwo nibara nivyo binogo twinjye bizohava bitumarira abana kandi noneho haje mu imibu n'ibindi bintu
izo mpunzi zisaba amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi kubagarukirako kugira babeho nk'uko abandi babayeho buzima bwo mu buhungiro
cyo dusaba ni uko bodusanuriye natwe kwakadushira kwibati nk'abandi
ntabwo dufise bwo kuvuga ngo twoshora kwimba amatwarete dufise ibisaka cyo dukoresha mwako kanya urumva rero turasavye amashyirahamwe nka UN iyo ne ishobora kudukurikirana twebwe impunzi
cyo twasaba UN twasaba yuko aya matwarete yaruzuye twasaba yuko bayaduhindurira bakatwubakira yandi kwera bitera ingwara isazi ziguma ziza gukora ku mawese yuzu gasusanga biziye ku bikoresho tuba twadukoresha mu isi yose nacyo gituma rero mu tugira ikucigoro mukaduhindura amatwarete zarabomagurisha na kubera imvura yagiye agwa inyuma izisazira bomagurika zazuzura bigora bicaziruzura cyane
bamwe mu bugarijwe n'ikibazo cyo kudasanurirwa amazu n'ikibazo cy'amawese bama bituye mu biro by'amashyirahamwe yajejwe gikorwa cyo gusanurira impunzi ariko nyicu baronswa no gushyira ku rutonde gusa bamara kugenda bikaba biheze naho hari bamwe basanuriwe amazu ariko hari abamaze imyaka itatu batuye mu tuzu dushaje cyane kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
James Jovini urakoze kuri iyi nkuru nubwo impunzi zikomeje kugaragaza ibibazo bizugarije mu buhungiro bamwe baravuga ko batiteguye gutaha nubwo perezida mushya w'u Burundi aherutse gusaba impunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka bakubaka igihugu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaganiriye n'abarundi bahungiye mu Rwanda mu nkambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'igihugu
amahoro nawe neke niyaboneka nshobora kuba nota
uyu mukenyezi atariye umwana akiri muto mu ikambi ya Mahama yahunze giye guciwe cyo Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 cyo kimwe n'abandi bagenzi we barenga gato ibihumbi 60 babana ngaho avuga ko naho hashizweho leta nshasha itariyo yahunze ataratekanirwa kugira ngo atahuke kubera tashimye ko amazina yiwe amenyekana twamwise Maria
none ariko wumva dishobora gutarga n'ubu mbona ko zigo ziracyahari none zigihari wumva two mutahira ko gute
mugenzi we afite ico asaba ubutegetsi bushasha kugira ngo we n'abagenzi we batahuke nuko atamuntu yosubira guhohotera mugenzi we amuzeza ko badasanga ivyiyumviro vya politike ubikoze nawe agahanwa
navyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye kumoko hakiri amacakubiri afatiye kuvyiyumviro vy'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi ubutegetsi bushashe bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari cyawibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe
aho ni nyuma yaho leta nshasha irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye itereye akamo abahunze bose gutahuka kubaka igihugu yabivuze ariko ari imikwa mu mabanga yiwe hari nabandi bamusaba gutera intambwe akabasangaho bari kubahumuriza nkuko vyabaye ku mpunzi zo mu myaka iheze
natwegwe twahunze atari Burundi bwatu umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye ubwo reka gutunyuruza natwegwe
ubuserukiriyo nkambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse nawe nyene yarumvise ako kamo yamara kuri we haracarikare ko impunzi zifata ingengo yo gutaha avuga ko barindiriye amezi ya mbere ingene ibintu bizoba byifashe
haracari kare kuko ugutaha biva mu mutima w'umuntu uko avyiyumvamwo ariko bamwe n'abandi bazi ico bahuye naco cyangwa bazi ibyo babonye niharagera gutaha ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro
na Marguerite Barankitse atwari kigo Mezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda ntiyahumurijwe n'ijambo ryashikirijwe no mukuru w'igihugu mushasha amenyesha ko ingingo za mbere zo gufungura bafunzwe arizo zotanga umwizero
rya jambo nta mwizero rya duhaye umunsi twobona ko barafunguye bajya abantu 1900 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ibyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akajyama atakirara ku mugono tuzutaka si kilometero 30 no ngahimuyinga si hafi
nubwo biruko hari urundi gwaruka gwize myoga itandukanye cyane cyane gushona impuzu witeguriye kwamegotahuka gushika gwubaka igihugu rugashinga amashirahamwe n'amakoperative yo kwiteza imbere twarusanze aho rushonera muri ateriye imahama
nidutaye Burundi turiko turitegura kuzokubaka igihugu cyacu na cyane cyane natwe twagira made in Burundi
tutahe inzi no gushona ashinzota mfise ubumenyi nkora umwuga
ije nitwataha ndova yuko muraze shaka kwihangira imirimo
kuko narabumetsije nitwataha mu Burundi umuntu yoca yugurura atelier akabara akora amahoro niyaboneka tuzota
Icyamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 rimaze gutahukana abarundi barenga 186,000 babyifuza bavuye hanini muri Tanzania n'ubugemeza ko uwo bisaba atakibuza ko rizomufasha guhunguka ahazoba ari hose ico bikoze ibitegere vy'iryo shiramwe HCR vyerekana ko n'ubu hakira bagihunga umutekano muke kuva mu mwaka utanguye HCR rivuga ko abarenga gato 3,240 bamaze gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu Rwanda muri Congo no mu Buganda kubw'iryo shirahamwe ubimpunzi z'abarundi ziharugwa mu bantu barenga gato 333,500 Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakoze tuve mu Rwanda twerekeza muri Malawi igihugu cyaraye kimitse perezida mushya Lazarus Chakwera naganiriye n'umwe mu barundi baba muri icyo gihugu icyo babiteze ku muyobozi mushya ni Inosa Magambi urongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro nabanje kumubaza uko umutekano wifashe muri rusange muri iki gihe
ego Dr. Chakwera yarahiye ejo kandi byagenze neza igihugu cyose yemwe kifite umutekano ahantu hamwe gusa habaye akaduruvayi ni ku ngoro y'umugambwe arongoye niho mu ijoro ryo kwa gatandatu niho abantu batazwi batereye ibyuka bifite umuriro ingoro isa n'iyahiye gatonya ariko abantu baratabaye bayisuka kwa mazi n'ibyo gusa byabaye ariko ahasigaye naho umutekano n'intangere kubera mu gihugu
mu byo perezida Chakwera yijeje se hari ibyo mwebwe musanga bishobora kuba byafasha nk'impunzi muri rusange
nisage navuga nuwo bari kumwe na vice perezida wiwe bashira imbere igihugu cya Malawi abanyagihugu ba Malawi o twebwe ntikosoka twivuga twitangira imbere ngo hari icyo bizodufasha ariko abanyamalawi bateye imbere na turizera ko turi mu gihugu cyabo tuzotera imbere ntacyo aravuga cyane kubyerekeye impunzi cyangwa abanyamahanga ariko n'umuntu aboneka yuko afite ibyumviro byo guteza imbere byo kubandanya umutekano kandi turazi neza yuko hagati ya kazi na muntu azogashira imbere kuko mu bihugu byinshi impunzi bakorera ku buntu bosa uburenganzira bwo kubaho bidagadura kandi bafasha mu kubaka igihugu rero turizera ko natwe bizadushikira bikatugendera neza
wowe nk'umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu ubuzwi ku izina rya There is Hope icyo kizere hari icyo murimo mubona mukurikije nyine ingamba perezida mushya yafashe mwebwe ku buryo bwihariye hari icyo mubona bizabagezaho
ego turabona yuko bwa mbere bwo igituma ibikorwa bitagenda neza tuvuge nk'ibikorwa dukora byo guhanira impunzi no guteza imbere abanyagihugu n'impunzi bose hamwe hariho ibintu byo byirushwa byinshi cyane kuburyo itegeko ryandikwa rikemezwa ariko kugira rishyirwe mu ngiro ugasanga bifashe imyaka myinshi. Rero ko ari umuntu asa naho mengo ashaka gukuraho intwaro ivangura intwaro ijya rushwa cyane, turiza yuko natwe ibintu byinshi twagiye tuvuga twagiye dushyira imbere ibyo nka leta ivuyeho yemeye Washington DC mu mwaka w'2018 avuga yuko agiye guhindura amategeko araba impunzi mu gihugu akabemerera ukwisanzura ukugendagenda ukuba ahantu bashaka bakakubwira icyo bashaka gukora, turiza yuko nawe nyene ibyo azobikurikira azobishyira inyuma nk'uko abo bandi bagiye babikora. Rero turize afite icyizere mu by'ukuri yuko naho atatuvuga cyane naho atavuga yerekeye impunzi cyane ariko turize ari yuko mu by'ukuri azotwara aratwarira bose nk'uko agenda abivuga.
Hari ikintu se wifuza kubwira abatwumva cyane cyane muri ibi bihe abantu bahanganye n'icyorezo cya virusi ya corona, ukurikije uko ubona iki kibazo cyifashe mu gihugu muri iki gihe, hari icyo usanga perezida mushya azashyiramo ingufu mu guhangana n'iki kibazo kurusha uwo asimbuye?
Tubize neza yuko cyakorera azogira icyo akoze kuko nimba mu by'ukuri ashaka ko atwarira abanyagihugu nk'uko agenda abivuga kandi akabyemanga, turizera yuko icyorezo cya corona kizomara gishinga kuko turavuze nk'ingamba zashyizweho na leta ivuyeho ntizari zishimiye cyane kandi ibihe mu by'ukuri igihugu cya Malawi cyari kivuyemo n'ibihe byari bigoye kuko umwaka wose muzima abantu bafise uruhagarara bari mu byerekeye amatora mu byerekeye bigaragambya bagira gute. Rero ubuguye basa naho umenga abantu baruhutse imitima, ndizera ko nacakora nyine azobye hari icyo azobikora kuko uravye mu ngamba yahora akora mu za kampanye ahora agenda akora wasanga yambara agapfukamunwa. Rero turizera neza yuko icyo kirambye icyizere ko hari icyo azobikora kuko ibiharuro hano muri Malawi biyandanya gutera imbere bitera imbere cyobwe mu masaha 24 aheze abantu barenga ijana bashashe babonetse bafise ikibazo cya corona. Rero turizera yuko mu by'ukuri hari icyo azokora. Icyo nifuza ko yokora ubwa mbere nki muri nondwi ni gushaka nk'itegeko ryemeza yuko uwo ari we wese agiye ahantu hahurira abantu benshi atezo kwambara agapfukamunwa. Turazirimbutse kuko abantu batwikorera amazu yabo barashobora kubikora mu by'ukuri.
Innocent Magambi, umurundi uba mu gihugu cya Malawi, harongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 29 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turashyigezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Hashize imyaka 62 uyu munsi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1958 igihugu cya Brazil cyatsinze Suwede ibitego 5-2 mu mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru. Brazil yari yatangiranye amahirwe kandi igaragaza umukino urimo ubuhanga ku buryo na n'ubu cyitwa umukino wanogeye amaso. Umukinnyi wagaragaye cyane yari umuhungu w'umusore w'imyaka 17 witwa Edson Arantes do Nascimento, uzwi cyane mu izina rya Pele, akaba yari yatangiye gukinira ikipe y'igihugu cye afite imyaka 16. Mu mikino yo guhatanira icyo gikombe cy'isi, Pele yagaragaye cyane igihe Brazil yahuraga n'Ubufaransa kandi nibwo bwari bufite ikipe ya kabiri ikomeye cyane, ariko Pele yaberetse ubuhanga atsinda ibitego 3 mu mukino wa nyuma Brazil yakinnye na Suede. Pele na mugenzi we Vava batsinze ibitego 2 buri wese igihe bakiraga igikombe cyitiriwe Jules Rimet nk'ikipe ya mbere ku isi abakinnyi bose ba Brazil baralize. Brazil yongeye gutsinda igikombe cy'isi mu mwaka w'1962 no mu mwaka w'1970 bityo ihita igira uburenganzira bwo kugumana igikombe cyitiriwe Jules Rimet kubera ko yari ibaye ikipe ya mbere mu gutwara igikombe cy'isi ku nshuro ya 3.
Venuste Nshimiyimana niwe utugeje ku musozo w'aya makuru twari twabateguriye kuri iyi saha. Inshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika, tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi. Nshimiye kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo. Wadufashije kwegeranya ibiganiro Mokbir Yabaro kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese. tubararikiye kandi ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.